mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi, muri kumwe na Joy Diane Nina Hazwe. Ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda hose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora kwisi hose. Tui live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami mpuzamakungu riharaniraga uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch ryagiriza inzego zijeje umutekano mu gihugu cy'u Burundi kubandanya kwica, kuboreza igufa no gufungira ubusa batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Muri raporo iryo shyirahamwe ryasohoye ejo kwa gatatu ryegetse ayo mabi yose ku bakozi b'iperereza, abapolisi hamwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Imbonerakure Human Rights Watch yemeza ko icegeranyo cayo yagisohoye yacitondeye, ikavuga ko amakuru yose kirimwo ari ukuri kuzuye. Leta y'u Burundi kuri ino nshuro yabwiye ijwi rya Amerika ko ataco ivuga kuri iki cegeranyo. Muri kahise ariko ivyegeranyo nk'ibi u Burundi bwabishira mu murwi w'ivyegeranyo vy'ibinyoma, ntegura ikiganiro hambavu ya leta. Naragerageje kurondera abo mu murwi w'igihugu jejwe ivy'agateka kazi na muntu Seni de Hashe mu mpfunyapfunyo utwara uwo murwi ariwe Sixte Vigny. Ni muraba mu kiganiro gito yampaye kuri telefone yambwiye ko ataco vuga ku cegeranyo atarasoma. Ndamubajije nimba no murungikira iki cegeranyo akagisoma, hama tukavugana yagisomye, yaciye ambwira ko atamwanya za kuronka no si aza kuba ari mu nama. Turabisiguye ko rero nshuti bakunzi muriko muratwumva nta ruhande rwa leta muza kumva muri iki kiganiro, nta n'uruhande rw'umurwi urabivye agateka kazi na muntu mu Burundi twaronse. Ico bikoze turafise abaserukira amashirahamwe yigenga mu gihugu cy'u Burundi n'abatacemerewe gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Imbere ko twakira abashitsi bacu, ariko reka mugenzi wacu rero Jubirika neza akorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi atubwire muri make ibiri muri cegeranyo cha Human Rights Watch.
Abagizwa kuba barishe baratoteza abarezi gufa bongera abafungira ubusa batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abakozi b'iperereza, abapolisi hamwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mbonerakure. Turetse abari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, ishyirahamwe Human Rights Watch rinamenyesha ko hari n'uwundi murwi w'abantu wibasiwe n'ayo mabi, abantu bikekwa kuba bakorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho. Iryo shyirahamwe vy'icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemeza ko abategetsi b'u Burundi mu kugwanya abantu n'imirwi yitwaje ibirwanisho bateye abasivile canke abagize inzego z'umutekano bashize ingufu zirengeje ntivyabarwa nabi kujaniranya, kandi berekana ugushaka guke mu gushengeza imbere y'intahe abakoze ayo mabi. Kubwa Human Rights Watch ivyo nuko biba, kandi iryo shirahamwe ryariboneye ryongera ritohoza risangana ukuri amashusho ya video abonekamwo abasirikare n'abapolisi bigamba ko bazimanganije abantu ubuzima. Human Rights Watch yemeza ko batari bake mu vyabona bayibwiye ko hari abantu bafungiwe mu bibanza bitazwi, abandi bakisanga mu bushobo bw'iperereza batazi ico bazira. kuburyo bwagaragaye iryo shyirahamwe rihanye agateka ka kiremwa muntu ritangaza ko mu myaka ibiri heze inkengera z'uruzi rusizi rugabura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi zahindutse nk'akaburi gavugwamo abantu kubera hadasiba gutorwa ibiziga. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba ibi Human Rights Watch ibifitiye ibyemezo maze ryakura Clementine de Montoyer umushakashatsi yakora ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri iryo shyirahamwe.
Nos rapports sont constitués de cas documentés.
Raporo zacu zishingira ku bintu twatohoje bivanye nuko na matohoza yigenga agoye uyu munsi bishoboka ko ibyo twamenye ari bike cyane. Twarandikiye abategetsi kugira abagize ico bavuze n'ingingo bafata ariko nanyishu twarose.
Niko yabwirwa ijya Amerika. Ayo makenga Sheikh Niko yagize umukuru w'ishyirahamwe rigiteka arayemeza muri raporo y'umwaka iryo shyirahamwe ry'abarundi rihanye agateka kazina muntu urimenyesha ko abantu bishwe barenga 150 mu kiringo cy'umwaka hatavuzwe ababuriwe irengero n'abafungiwe ubusa.
Ishyirahamwe riteka ryashobora gutohoza ku bantu 150 na bane bishwe haba abantu 52 banyurujwe amazima yongo 89 abaragirikije afurambi 1024 barabahohoterwa mu twita torture.
Na de Montoya yabwiye ijwi rya Amerika ko hari abakoze amabi babujijwe kubikomeza mugabo batigeze bahanwa.
Un des plus grands défis au Burundi aujourd'hui reste l'impunité.
Intambamye nini hari mu Burundi ni ukudahana. Mu gihe abakora amabi badahanwa bizogorana kubona impinduka z'ukuri mu Burundi. Abantu twavugishije ntibajya umunwa, benshi baracabana n'ababahohoteye. Naho rimwe na rimwe abategetsi babujije amabi bagarukirije aho ababikoze baracidegembya bakajya umutima abo bagiriye nabi.
Umushakashatsi muri Human Rights Watch ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda asanga abategetsi babishatse byokoroha guhagarika amabakorwa.
Les autorités sont entièrement en mesure de mettre.
Abategetsi barashoboye cyane guhagarika ayo mabi, bisaba gusa kwiyamiriza amabi akogwa n'imbonerakure, abajeje umutekano utegeka ko ibyo bikogwa bihagarara, gukora amatohoza yigenga no gushengeza abakora amabi.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo leta y'u Burundi ivuga kuri kino cegeranyo maze rihamagara umuvugizi wayo Prosper Ntarwamiye ku murongo wa telefone. Muri make yagize ati ntaco tuvuga kuri iyo raporo. Human Rights Watch muri iyo raporo yagaye cyane ibikorwa by'imirwi yitwaje ibirwanisho maze isaba kureka kugira ibitero ku basivile n'inzego z'umutekano, ikemeza ko ibyo bikorwa biri mu bibangamira agateka ka kiremwa muntu mu Burundi. Leta iryo shyirahamwe rihamagarira gushengeza mu butungane abafatanywe ibirwanisho aho kubacira ku buhombo. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya usabwa gushyira mu masezerano yawo n'u Burundi ingingo zivuga ku mabi yakorwa n'abakozi ba leta na cyane cyane yiyamiriza ubwicanyi, ugufungira abantu ubusa, kubabareza igufa no kubanyuruza. Amakungu muri usangi nayo asabwa gushyiraho izitonderwa biboneka leta y'u Burundi yo kwisunga mu kwerekana utwigoro ikora mu kurwanya ihonyangwa ry'agateka kazina muntu no gukubita intahe mu gahanga abakora amabi. Mu minsi heze Departement ya Leta ya Amerika yari yasohoye icyegeranyo kivuga ku mabi nk'aya, ariko yo yanavuze ko habaye utwigoro tuboneka two guhana abagizwa amabi kuva Perezida Ndayishimiye yarwe ku butegetsi mu kwa gatandatu umwaka w'2020. Na Human Rights Watch yavuze ko habaye utwigoro itanga uturorero twamenyeshamakuru barekuwe inyuma y'aho Perezida Ndayishimiye yagiriye ku butegetsi hamwe na bamwe mu banyepolitike batavuganwa n'ubutegetsi batahutse. Eloge Wilika Neza, Ijwi rya Amerika.
Eloge Wilika Neza i Nairobi kubwijwi rya Amerika. Urakoze kuducishiriza amaso mu ico cegeranyo gishasha ca Human Rights Watch ku gihugu c'u Burundi. Mwavyumvise rero nta ruhande rwa leta tuza kuba turi kumwe, nta n'uruhande rwa CNDH, nabwo nyene twashoboye kuronka kugira ngo tubaze bimwe mu bibazo twari tubafitiye. Turizera ko nibipfuza nabo kugira ico bavuga tuzobaha akanya bakavuga. Abo turi kumwe nabo mu mashirahamwe yigenga, umutumire wa mbere ni Gerard Hakizimana, ni umukuru w'ishyirahamwe Folicon F rikorera mu ntara zose z'u Burundi. Gerard, ikaze kujuga Amerika no muri Isanga.
Murakoze, natwe turamukije, twashimye ikaze muduhaye, hanyuma turamukije ariko twumviriza. Turamukije kandi nawe tutakuba dutanga ikiganiro. Turamenyesha ko ishyirahamwe turongoye ari ishyirahamwe by'ukuri yari hagati y'akazina muntu, kandi yamara ifite ibyo rishikiriza na
sasa leo yeye
ni kuri
wa limo ujoku. Urakoze Gerard, kandi uwo muza gusangira ikiyago ni Pacifique ni nahaje arongo y'umugambi ndondeza mishamwe Fokode. Ishamwe Fokode ntibicemerewe gukora mu Burundi. Pacifique ikaze mu juga Amerika no muri Isanga, dusangire ikiyago tuno munsi.
Murakoze, nanje ndaramukije mwebwe kuri kimwe mu kiganiro. kandi ndaramukije abarundi bose n'abandi bagakurikira kino kiganiro.
Ego nuko rero ndahera kuri Gerard, mwumvise muri make ibiri mu cegeranyo gishasha cha Human Rights Watch kuvyagateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi. Co cegeranyo mwaragicije mwijisho murakivuga kwiki ibirimo mu kivu bivuga kwiki?
Murakoze cyane. Nibyo icegera cya Human Rights Watch cyasohotse ku munsi w'ejo, twashoboye kukibona mbere twicara turaraba turadusangura, turanatwe tuba dusanzwe dufite mu bijyanye n'ihonyanga y'akazi na mu rugo. Rero ni icegera kitadutangaje n'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya kimwe n'akamubonamo mu Burundi, kuko murazi ko gishyirahamwe risanzwe rikora rero ibyo byegeranyo. Ibyegeranyo twavuga ko ari nk'akamenyero aho imvugo ari imwe, ihohoterwa, ifunga ubusa, imyirudwa n'ibindi. Ibyo twe twaka ko byovugwa n'abacenda bariya mu gihe byo ariko biraba nk'abantu agateka akazi na muntu. Ubwa mbere icyo twemera ni uko agateka akazi na muntu ari karahara mu ruganda bacura. Umuntu wese ni byiza ko yishyira kandi akizana ku butandukane bw'iwe. Byumvikana ko igihugu cyasinye amategeko n'amabwirizwa akemerera ko cubahiriza agateka akazi na muntu. Ibyo rero tukavuga duti uno munsi ibyo tubona, intambwe tubona uko igihugu cyifashe, ingeneti kirakora mu buryo no kweza agateka akazi na muntu, by'ukuri hariho intambwe n'intambuko zigaragarira amaso. Byumvikana ko icyegeranyo nk'icyo cyatugaruka tukacika icyegeranyo cya politiki kandi gisinza politiki mu gihe haboneka intambwe zigaragara igihugu cyateye bitwibwa kwitunze ibyo tubona, kuko turi ku rubuga turonka raporo ku munsi ku munsi z'ihonyangwa ry'agatakazi na muntu. Ihonyangwa ry'agatakazi na muntu iza kwitwa ihonyangwa ry'agatakazi na muntu mu gihe leta iba ihari ifisemo uruhare cyangwa akazi kuyakora kugira ati akazi na muntu gatimbakazwe.
Ndabumva neza Gerard, kugira ngo tuze turasangira kugira twese tuze gusangira ikiyago, tugerageze kuza turatanga inyishu zito zito mwese aronka umwanya ungana n'uyundi. Ndabumva neza ga Gerard muvuga ko ibiri muri ico cegeranyo cha Human Rights Watch atari vyo, nta na kimwe mwemera mu birimo vyose, haba abo mu migambwe bavuga ko bahohoterwa, batavuga rumwe n'ubutegetsi, bapfungirwa ubusa, ivyo vyose nta kintu na kimwe kihari mu gucu Burundi.
Twavuze ko bitadutangaje ko ibitegeranyo bigize byari bigize imyaka bisohoka bisohorwa n'iryo shyirahamwe mpuzamakungu rihana agateka akazi na muntu. Ni byiza ko amashyirahamwe nk'ayo yari kwakora avugana n'abari ku rubuga.
Reka tuje kwa Pacifique, naho Pacifique namwe ibiri muri ico cegeranyo mwarabicije ko ijisho ku ruhande rwa Gerard avuga ko atavyemera ibirimwo, namwe muri Focode ibirimwo mubivuga kwiki?
Twebwe kino cegeranyo turagikenguruka gose, kuko tubona ko kiza kudusahiriza co kimwe n'amashyirahamwe aharanira agateka akazi na muntu yo mu Burundi. Amaze igihe yerekana amabi abandanya gukorwa mu Burundi ibintu bijyanye no guhohotera agateka akazi na muntu, usanga bikorwa n'inzego z'igihugu bigakorerwa ubwa mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa bikekwa ko baba bakorana n'imigwi yafashe ibigwanisho. Ayo mabi kandi yaranakozwe no ku banywanyi b'umugambwe Sendegeskedo, bo twebwe ibyo twatohoje turafisemo abatari bake bagiriwe nabi mu mwaka uheze. Iby'uko habaye ubwicanyi, ko habaye ihohotera iwacu muri Fokode, twongera ko igikumiriza abantu bakabuga irengero. Ibi bintu byose bavuga muri iyi raporo ya Human Rights Watch natwe tubigurije ko tubyemeza ko nyine yumvise, kuko Gerard ariko arabivuga kenshi. Iyo wumvise ishyirahamwe mu gutangira kwivuga bivuga ngo twebwe turi ishyirahamwe rivuga ukuri, twebwe turi ishyirahamwe bikatahogegamiye ugasanga banza gushimika kuri bire biriko banavuga ijambo, usanga ari amashyirahamwe ari mu migwi yayo bita abagongozi. Gongozi mu Cyongereza kivuga governmental non governmental organization. Ubundi amashyirahamwe ategamiye leta yitwa ama NGOs, non governmental organization. Ariko wakiza kuri iyo go itangura bisigura hari amashyirahamwe atafite ishusho.
Reka tugume kubyino hapo.
Ikiyagenze amarangwa n'ibintu bibiri icambere n'ukuvuguruza ayandi mashyira hamwe abagirisha buze ku makosa ya leta.
Reka tugume kuvya
abaje atari mashyira hamwe ya leta.
Reka tugume kuvya kino cegeranyo gusa. Ego turaguma kuvya. Turaguma kuvya kino cegeranyo gusa kandi nsabe Pacifique na Gérard sinzi muri mwebwe wa ufise telefone muri haut-parleur biragaruka bikatu abaza mu matwi bigatuma nabari ko baratwumva tumva neza. Uyise muri haut-parleur a Ivan mu tuvugane bisanzwe. Tuje ku mirongo ya telefone twakire abamaze gushika yo kugira ngo babaze ibibazo bitandukanye turahera kuri Innocent. Innocent ikaze ku jwi Amerika.
Murakoze.
Guherere Innocent.
Kemere mu Burundi ako sikimi kuvuga intana bamerereye.
Nta kibazo n'uburenganzira bwawe kandi turabwubahiriza ku ijuru ry'Amerika. Akabazo kawe hariho Pacifique ni naha do muri Fokode hakabaho na Gérard Hakizimana wo muri Fulican F. Turagaruka kuri rapport ya Human Rights Watch ku vyagateka kazina muntu mu gihugu c'u Burundi.
Ubwo akabazo mfite ndakatumbereza kuri Monsieur Gérard.
Tuga ku ijambo.
Ndamubaza ni ego twinjiye naje mu Burundi wamerereye ramabe atandukanye akorerwa nuvuga nti atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi amabi rero gakorwa nuvuga nti izuba riva akawukiramira akabona n'aya mashyirahamwe yikwirukana na leta kazina muntu ataza akorera ku rubuga rw'u Burundi ugasanga rero hari amadosiye amwe adashobora gushikako bigatuma rero abanyagihugu bashobora kubandanya bamererwa nabi ariko nuvuga nti igiceganyo cy'ishyamba rya Human Rights Watch byo byibaza ku bintu byinshi kandi bamwe batandukanye kandi rero kwashyira ku rutonde kugira ngo ariko nuvuga nti mu Burundi ikuba kugwa risanga rifite n'ibyamenyekana nibyo bwo kugwa rikaba rishingiye kuri politiki rishingiye kuri ku bindi bintu matatu y'amatongo ibyo bashafata rero kandi nabyo bikunda kuba gace cyane kabaho icyo gituma rero mu Burundi nuvuga nti yego atarazina muntu pema ni kubahiriza abatoye kumbure ubu abivuga uko afite inyunga bibonamo ariko Pacifique ntiyakunde gushyirwa neza cyane kubera wewe ari mu gihugu kandi wowe bashyize utuntu kandi mu gihugu umugabo ni kandi kujyana yavuze cyane kandi wewe abivuga byose agashyira inyuma ni kuri Gérard ahubwo mwaba dumupfukuye neza kuko n'amashyira hamwe yabo ataruhara na rutura ya leta y'isisiyemu iyo tumwe batabidoma ko
akabazo kawe kakaba kagute rero
akabazo kanje rero nako n'umubaza ati mbega ibyegeranyo byiwe bigaragaza yuko atahohoterwa ryabaye kamuje bwe arondera amajyane ye mbega arahu jampa bene gihugu cyane bishya bindi bina samira hejuru mu rwego rwa itente bo divandi bo makumire na handi bamutanye n'abandi agendera baza matoza mu yandi ndi kwa ishya kuri tele akabazo niko nako nako na IPC ubyanga mu mucu
ubwira umunsi mwiza ngaho i Burundi Innocent. Gérard mikro ni gwawe ku kabazo ka Innocent mu Burundi.
Murakoze cyane najya nshimire Inosa hama kandi nagasubire kimwe na Patrick twe twatanga ikiganiro ariko kandi mbazene gatoni ngaruke imbere kuri ishuri Inosa menyeshi Patrick ko ikiganiro turimo kirimo abari na leta y'akazi na muntu nibaza ko rero atabwo gushyira mu cyanya kuriya ko nanjye mbateze ibyo nubwo kuriya
twishure ibibazo bya nta ibyo mutumva kimwe
kumaje tuba muri ibyo tubona ku bijyanye na Mesikeye Inosa yavuze ati nibyo amerereye hacanye ubunyarwanda udafite akazi na muntu rero nagombye kumenya ati mbega ikigegangira bikora gute cyangwa bikora n'inzego gusa nagenda muhumuzi nabwiye ko ishyirahamwe turongoye ari ishyirahamwe ryumviriza bose kandi rikurikirana ku munsi biriko biba mu gihugu hanyuma n'ishyirahamwe rifise abahinga bakurikirana ibijyanye n'ihohoterwa ry'agateka akazi na muntu icyo ari cyo kesho tuko turavuga nibyo ko leta ariyo ibazwa ibyo niho tuba byatekaga mu mugabo kandi si byiza ko mashyira hamwe agaruka akagiriza leta mu gihe hari intambwe ziboneka iri kuyatera yaza ko iyo amanitse kwa tera intambwe nibyo kuvuga naho uvuga ko mu Burundi hatabaye na hatabaye mugabo by'ukuri
hari
dukora ibyegeranyo ibyegeranyo bwa mbere afise ingene bikorwa urashika hazira icyaka ntukashika hakiri kare ukabaza abari bahari ingene byagenze hari umaze kubabaza ukabaza uwo byega ukanamaza ko ari byiza
mu nkundire gatonya Gérard
mukavugana
murashobora kunkundira gatonya muzemo ego ngiye kubaza ikibazo muzemo ntunga mu gikurikire amuceshure imbere ko mucamubandanya n'ibindi kuri ico muvuze yuko mufise uko umukora hari intambwe yatewe mu Burundi ayo mashahamwe atabonye ico muhakana nuko ivyo bavuga biri byo canke nuko baterekana ivyo mwemeza ko biriko birategwa ko intambwe ikubganye muvuga kwishimishije
ico duha ico twebwe tuvuga ndambe tnavuze nti ifigegera n'ibyo birimo birimo politike nyegeje ibigegera bibandanye biterekana amashusho mbi y'ibihugu na cyane cyane ibya mihombero ayo mashahamwe bafite ana cyituma tuvuga duti ibi cyegeranyo by'ukuri cyegeranyo tubona ko cyakozwe nabi mbere kitakozwe mu bwito naho twemera ko
hanyuma kukabazo kandi ka Innocent havuga ati ibyo byegeranyo muvuga muhakana ntinwa musamira hejuru mutabanje gushika ku rubuga hose ngo murabe uko muri ko muragenda yanse kuvuga herereye yemeza ko ayo mabi ayabonaho
cyemwe n'ibisamira hejuru niyaza ko niyamba hari icamushikiye ahatujya kara canke hari ibyo abona aratujya kagene rwacu turabitanga nta mafuge detu atwereka ari bikora bihohoterwa ari byo dufasha nk'ishyirahamwe kuko twebwe icyo tugejejwe ni kuvugira abadafise abavugira.
Pacifique Ninahadze umwe mu banditse ku rubuga rwacu rwa Facebook yavuze ati izo ngo ni imvugo zo mu 2015 wowewe kuganyo ivyo avuga mu bivuga kwiki nk'abadi ku ruhande rw'abemeza ko ivyo Human Rights Watch yandika arivyo.
Leta ku ruhande rumwe duhere ku byo ubutegetsi bwo nyine bwagize buravuga urahavye ijambo ry'umukuru w'igihugu ryo mu mpera y'ukwezi kw'12 mu 2021 mu mwaka uheze ivuga yishimiye yaravuze ko by'ukuri mu Burundi hariho abantu banyuruzwa kandi ko mu banyuruza harimo abo mu nzego z'umutekano uwo n'umukuru w'igihugu muri raporo yasohowe n'umugwi w'igihugu irari ry'agateka kazi na muntu ku bijyanye n'umwaka w'2021 aherutse kuyitanga vuba baja mu nama nshingamateka iyo raporo barayisubiza inyuma ariko iyo raporo yari yemeza nayo nyine ko hariho abantu banyurujwe yavuga abashyika 35 yavuga ko hari abahohotewe yaravuga n'ibyo by'abapfugwe yoyo ibyidashiramwo ni ukuvuga ko ico bicwa bahogwa ico dusanga cyagiyemo muri raporo ya CNDH rero umuntu aza akavuga ati ibyo bintu bize muri 2015 kandi inzego z'igihugu zonyine hariho ibyo zemera ko byabayeho uwo muntu abari mu benshi ikigira kabiri hari uburorero usanga buboneka bwagiye habona twebwe nko muri Focode ntidukunda kuvuga ibintu muri rusange ikintu tukivugira turavuga ikintu kimwe tukacyemeza muri iyo raporo yasohotse ya Human Rights Watch naho nyine bafite ibyo bagiye baravuga nibaza ko uwundi wese yoza avuga ati ni raporo y'ababenshi yoba yayisomye akaca avuga ati niki kintu bavuze aha uyu muntu bavuga ko yahohotewe si byo byigeze ahohoterwa
uwitwa Gerard Garly
turabona ko atari ibyo mucyo gutyo ugasanga aho niho umuntu aba yishyuye
neza Gerard Garly ndi niko yitwa kuri Facebook niwe yari yatwandikiye avuga ngo iyo raporo niyo muri 2015 inyishu ngira ngo mu muhaye arayumvise turasura ku mirongo ya telefone ahari Elias uratwumva
ndabumva cyane
uherereye
ndi muri komine Bukirasazi ntara yo gitega mu gihugu cy'u Burundi
nikanze ku ijwi rya Amerika no muri isanga dusangira ikiyago n'abatumire twagutumiriye
murakeneye
akabazo canke intererano
nakabazo
mvuga ku ijambo
agomba ndakerekeze ko uyu mutumirwa Pacifique bwa mbere atanguye anenga uwo mugenzi we cyangwa amunegura ngo boba batagira ante boba batagira amatohoza kubera bo bafatira ibintu hejuru bagasaba bihuta guhakana icegeranyo ko tuzi Focode idakorera mu Burundi no mu mategeko y'u Burundi ataho yanditse bijya bintu yamirashikiriza ibikura hehe ibyemezo yabikuye he ako n'akabazo ka mbere
aka kabiri gusongora kandi
akakabiri twige gutandukanya umuntu n'urwego aserukira mbega ko mu 2015 hari impunzi z'imyambaro y'igipolisi nyinshi yibwe mu gihe bariko baragerageza gutembagaza ubutegetsi kandi no Patrick ntiyari nyuma bazi ko yari arongoye umwe bari mu migumuko
hariho ibyemezo ugume kuri rapport gusa tuguma ku vyiyo cyo cegeranyo cya Human Rights Watch
inge gato uko bavanga harimo abajeje umutekano bavuko abajeje umutekano bambaye zijya mu z'igipolisi kandi zijya modoka nabo nyene botirondera n'amasamplake icyemeza koko matricule y'uwo muntu aba yakoze iryo kosa kiri hehe koko ko barabira kujya mwambaro afatira kuki mukwemeza yuko umuntu yanyirwe n'inzego z'umutekano
urakoze ego Elias urakoze Pacifique urumvise utwazo twa Elias amatoza yanyu murayakora gute mutari mu gihugu cy'u Burundi ca kabiri ni igiki kizacerekana ko abakora ayo mabi ari abapolisi avuga ati bashobora gusanga ari abandi bambaye impunzu z'igipolisi atari bo mu mwishure
ego cyane ishyirahamwe Fokode niko abarirongoye uyu munsi ntibari mu gihugu ariko yaba abari bimwe yaba abari kunda yaba abagirirwa nabi bagitura bari mu Burundi uyu munsi isi igisuko yabaye ku buryo ikintu kibereye muri kano kanya mu cyanguzo mu minota itanu ikurikira bitagoye ko twese tuba tugifise kandi tutari mu cyanguzo hari ibintu byinshi byahinduka uyu munsi ataho bihuriye n'ibyakorwa mu myaka ya za 70 ya za 80 aho ibintu byakorwa bikagwa mu gishuri kubera ko byaba bigoye kw'abantu bavugana aho rero ntawo kwihenda ndazi ko uri nyine agiye guterefona bo munyiruriza uwiwe bo mwikira uwiwe nosanga mu masaha abiri yanyu biciye yikwije ko byo mubako arigumira gutyo akabazo kagira kabiri ego
akabazo kagira kabiri ni yavuga ngo Human Rights Watch amenya gute ko ababikoze ari abapolisi ari abo mu iperereza ni bashobora ngo kuba bambarizo mpuzo atari zo zibaranga
iyo bene abantu baba bagiriwe nabi kenshi usanga babonye uwo bagiriwe nabi uwo ari we mbere kenshi aya maraporo ntusanga avuga ngo ni abapolisi gusa baranamuvuga n'uwo mupolisi kenshi uwo ari we kiri byakozwe nanaka ahantu ingorane zihambaye ziheranire ni uko ibyo bintu bishyikiriye ubutegetsi bwategerezwa guca buhana ubona atacyakozwe ukabona ibintu byerekanywe ingene byakozwe n'ababikoze ariko byashikira inzego z'igihugu ukabona ziriyumije ukamenya ngo ntacyo zigeze zimenya ntacyabaye kenshi ni ngaho ubonera ko hariho urufatanye hagati y'abakoze ibyo bintu n'inzego z'igihugu nicyo kibyerekana icyo gituma atabikorako
hanyuma ga Gerard mutangura mwavuze muti ayo mashami ntigera atubaza uko biba byifashe ku rubuga atababaza hoho aho ku rubuga iwanyu nubwo muvuga ko habamwo ivyo mutemera muri kino cegeranyo nta nabake baza babwira ati twahohotse cyangwa tubyagenze gute
murakoze nawe uvuga ko akarafitura etesta fitura atsina maze gufata kari bacye mbere ugasanga babikora rimwe na rimwe hafi babifite uburenganzira ari nacyo tubafite tuvuga duti igikomeye turaba n'intambwe hama gatoni najya mu bigo bya patriotic ko mujyane ngenda batwa rero hariho igihazi panga kuri Facebook yandika uwitwa Bosco ko yanyirujwe umuntu ya ngoma twebwe nyine twati dukora amatohoza twakopera kugirana burya cyakora amatohoza muri gatanya kwicyo najya ndamaze ko rero bishoboka kandi byoroshye ko bashobora kumenya inkuru itari zo ari nacyo gituma amatohoza ari ikintu cyitonderwa cyane kugira ngo umuntu ashobore kumenya ukuri uko ariko amatohoza
ni ikintu cyishyura ko murumva ko ari ikibazo bahuye na notishyura
hinge gato abanza avuge
ni ikintu cyishyure ko
hinge gato
nimwe ya Fokode ivuga ko Bosco yahoze atwara imbonera kuri Ngozi yanyirujwe harabayeho umwanya bamwe batubwiye ati hari umuntu wacu tutariko turabona uwo tubariza ibyo tubyita alerte ibyo rero iyo bibaye turabikora kugira ngo abantu babizi bafashe n'ingoga muri uwo mwanya wa mbere mu mwanya wa mbere nyine twaciye tubona amakuru y'aho Bosco ari atangirujwe
Pacifique na Gerard munkundire tugume
abereke
ariko bari bamaze kwandika wari bamaze kwandika ku cyo kintu cyerekana ko ako ni kamwe mu bururu bwinshi naguhaye
Iyo muvugira ni mwavugira rimwe muri babiri mukavugira mu mundi Pacifique na Gérard mukavugira rimwe muri babiri nta numwe aza kumva umwe icunda ariko aravuka reka umwe avuge aheze uyundi yakire avuge
niko yahegeje kuko yanshire mucyo ndamureka ariko ndavuga ni mu bijyanye n'amatohoza ikintu cyo kwitonderwa ni ikintu gisaba umwanya kugira amatora ishobore kwemeza ko ibyo bintu ari byo ari nacyo tuba bishobora ko umuntu aba ari aho byabereye nacyo tuba bumvire nti biroroshye ko bamuhenda ati ibi birabaye cyangwa ibi bimeze uko ku nyungu z'abantu bamwe bamwe rero nibaza ko twebwe mu mahirwe tubaza duti mbega none ntarabitara twitura hari abo dufasha ntabwo bako byose byerade mugabo igikomeye n'intambwe zihari harabahagarikwa kuko bagirizwa mabi atandukanye mu gihugu hari n'abari mu nzego usanga bafashwe ibyo bama mubibona se bikerekana ko by'ukuri hari intambwe mu gihe nasakaze n'amubuntu igihugu cyateye
ego ndabasabe rero kugira ngo tuze kubandanya tuyaga twumvikana ko ibyagirije byo ku ruhande rwa rumwe n'abanzi n'amashamwe atandukanye ku bwanya akora tubireke turabe ibiri muri kino cegeranyo cha Human Rights Watch nivyo twabatumiriye kugira ngo tuvuganemwe imikorere ya ishamwe FOCD canke Folicon F nivyaba ngombwa tuzobirondera kandi kanya turase Daniela Mukwaji Daniela ikaze ku juri America
turabona mu
gihe cya Nedian uhe turakomeye turashima kazuba hanze kameze neza tucatu tumeze neza ku mutima natwebwe uherega Dani
semere yinga ku mugabane w'Uburaya ariko abandi mu Burundi kandi akandi giye guciwe
amatahe ku mugabane wa Buraya nimba tari
bana
muri Finland
sibanga ni muri Finland nta sibanga
muri ko muritegura kwinjira muri hoto
ambo ibi hari igihugu example y'icyatirishya cyatabyemera giza n'icyabyase kandi iko mategeko y'ivugu menga y'igihugu kimwe kibyanse sinzi ko birengana turacyarindiriye mugabo urabona ko bari babyemeye yuko ugomba kwinjirayo
reka twigarukire kuri bya Human Rights Watch Pacifique na Gérard nibo batumire nyamukuru buno munsi akabazo n'ugatumbereje ko
ndabaramutsa hanyuma mbaze nongere ntunganire Pacifique Pacifique ni nahazi wenda namushimira ibikorwa akora ngira dushikira kandi turabona ko aragerageza gukora nongera nshimira kandi na Gérard nabo nyine hari ibyo bakora nubwo hari ibyegeranyo byatanzwe mu nama nshingamateka nkabona barabigaye kandi byatanzwe n'abakorera mu Burundi banemewe nagomba kubaza umutumire mpere kuri Gérard Pacifique n'ahagwe hari ibintu akunda ngo aserukira FOCD hari ibintu ashira kuvuga tukabibona hanyuma uyu munsi numvise mu kiganiro bariko barasa nk'abaharira cyane nanishimiye kubaza umutumire Gérard wa Falcon F icambere
Folicon ni Folicon si Falcon
Falcon
ni Folicon F ibya Falcon n'indege
Nje nta kibazo nibaza ko acha byumva bena naira tawe na.
Yego nta cobandanye.
Mukubeshuza izo nkuru Pacifique ni nahazwe acisha ku rubuga rwa FOCD bobo bazibeshuriza hehe. Icyo ni kimwe. Nico kibazo umva aza kunyishura ko hanyuma kandi ikindi ndoca mvuga nuko abacu mugana mu kirundi ngo rivuga umwe rigahenuka. Iyo Pacifique ni nahazwe apostinze ibintu dufate abantu bakabibona abafuye abafashwe abarondezwa canke ababo yara barondezwa turabibona yara bapfuye naho nabyo turabibona hariho rero kuba Pacifique nahazwe abiposti abishira hanze akabana umuntu atavuga rumwe adaharanira inyungu za politiki boba bo Burundi bufata ko atavuga rumwe na leta mu byo nkunda kubona mu makomantere ariko tuzi ko asurukira ishyirahamwe FOCD ritavuga ridaharanira inyungu za politiki hanyuma ikindi nashamvuga navuga rero nuko ibyo Pacifique akora wabipinga wareka muri iyi minsi tubonye igituma mvuze ni iki cegeranyo cyatanzwe na Human Rights Watch aha rero ni kimwe navuga ati bivuga umwe rigahenuka yaba ari Pacifique gusa bivuga twari kuvuga ati kumbure nyene ari ku ruhande rutavuga rumwe na leta nkuko uburundi bubivuga ariko mugabo mugihe maze kwemezwa nishira hamwe atawegamye kandi mpuza makungu nta n'inyungu rirondera ku gihugu cy'u Burundi ikijembona ndagifata nk'ukuri gusumba mbere ukuri Pacifique avuga
hama kabazo kawe kakaba kahe usongora
yes akamo
akabazo
namabajije nikajya na hereko namajije
ngo wabeshuriza
nabaje Gerard ati ko Pacifique afite aho yerekanira abantu baburi birengero abanyurujwe n'abapfuye ibishyirahamwe na ryo riberekanira hehe ko atabona ko nibyo bagerageje gutanga sinzi byashemu byatanze n'amashinga amateka sinzi ko muri nyibutsa ariko icyegeranyo umukuru w'amashinga amateka yaracyanze yaragisubije inyuma
urakoze hanyuma intererano muri make yawe
intererano ni iyi Uburundi bari bakwiye kumenya yuko Uburundi ari ubw'abantu kandi bazi ubwenge hariho gutangaza inkuru besha no gutangaza inkuru y'ukuri ikintu twe twifuza cyane cyane nk'abarundi ni uko leta mu kubeshuza inkuru bashyira hanze abantu bapfuye baba bakwiye gucuraza bazana ujya muntu nimba yabonetse hajya bamupostinze kwa Pacifique kuri Focode bakagenda hajya hepfo muri commentaire cyane kuri linki bakapestingamo icyo kiganiro bakabeshuza iyo nkuru apana iby'umunwa kuko hariho kwerekana ifoto kwandika amajambo ibyo yabikwiye niyo umuntu yapfuye ukerekana ko yapfuye iyo nkuru ntibari y'ukuri umuntu yapfuye uwo tusubira kuvuga ko ariho gute kandi yapfuye
ubwira
umusimiti kuko twe turabona akenshi n'amakungu arabivuga yuko ari byo abantu barapfa ahubwo gusa ntawemenya ikibyimba Uburundi ntibushobora kwemera yuko bukora ibintu nk'ibyo birumvikana si Uburundi gusa amaleta azi nka yose arakunda guharira iyo akora ibintu nk'ibi kandi ntawo kuyandika ibara yari kodi
ugire umunsi mwiza ugire umunsi mwiza ngaho onye muri Finland Daniel
murakoze cyane ariko ndangije ntera akamo leta y'u Burundi yuko ko ari leta mbere kandi leta nkozi yokora ikerekana ibikorwa kuko mu bintu bikunze kuboneka mu Burundi hariho gutoteza abatavuga rumwe na leta nk'abanywanyi mbwa mu SNS
ugire umunsi mwiza
Okay.
Daniel muri Finland ati Pacifique ivyo ivyagize ivyiwe aravyerekana akavuga abantu abo batandukanye mwebwe yo muvuga ko abesha murahiza mukabicisha kugira ngo mwerekane kanaka yarabeshi waracahari kanaka ntanyurujwe ari the games muratwumvaga Gerard
ndabumva rwose ndetse ndavuga nti namwumvise kandi abandi bamwumvise ndamushimire ni interano yatanze twebwe ibyo ishami rimwe rikora ishami ry'ikora filime rikora ingene rikora amadose twebwe dukora kuri Facebook ariko ingene dukora ubwa mbere iyo tubonye ikintu cyabaye turacandika tukagira amatohoza kuri cyo tukaraba by'ukuri ko ari icyaguye igihe byanyuze yawe byatangaga kandi na muntu cyakozwe na leta twe ko leta hari ibyo yakoze kugira idekuraje abariko barakora ibyo nacyo tumareye twebwe tutishyura Pacifique ku mbuga natwe twatwegeje kubwira Pacifique ko ari ibyo yanditse bitari byo ukareka no mu karorero muri bwinshi twotanga nacyo tumareye twagira tunamubwire iyo umuntu ari hanze iyo umuntu ari hanze y'igihugu hari ibyo ashobora kuba ibanye n'abariko barayivuga ukibaza ko ari ukuri kuko by'ukuri n'uburi mu gihugu hari ibijyana na Human Rights Watch kw'ikicegeranyo twebwe ntitwavuga ko Human Rights Watch idahengana n'amashyirahamwe afise iyo nakora n'igituma akora nyaza bibyo babesha ko amashyirahamwe ya Human Rights Watch n'amashyirahamwe adahengana n'ikimenyamenya n'amashyirahamwe uboneka ko ibyo bandika bashobora kuba babyandikana n'aba Pacifique niyo igaragara mu byo bandika no mu byo bavuga usanga ari byo ari byo ni iso cyangwa bakora avuga ariko batigira bavuga intambwe by'ubushake kwiyatira amareta cyangwa leta yagisikonera rero akaza na muntu mu gihe ifise uruhara mu byo bimwe kuri aba cyangwa mu gihe idahana abo ariko barakora ibyo byaha no nyaga takaza na muntu bari mu nzego zayo
Pacifique Gerard ati ayo mashami za Human Rights Watch mu kwandika ivyegeranyo vyabo bavyandika mukoranye nivyo sivyo
Human Rights Watch hamwe amashyirahamwe nk'aya y'iwacu y'abafokode y'abaforikori zovuga ko zigomba zigishe Human Rights Watch gutohoza by'agateka kazi na muntu reka twaba tugira tunganirwe rwose kuko uravye umwanya w'imajemwo ku isi yose aho babikora agaciro ibyo bakoze babifise twaba dutanguye no kuri kwiha urugero twebwe tudafite twebwe yabawe yabajewe ntago dufite nta jewe no bandikira raporo nta jerali bandikira raporo ngo bishoboke batise ubuhinga bwabo bukwiye niba ariko aravuga usanga inyigisho zabyo by'imbere batohoza yoja kongera niyo zavuye usanga ari muri abo za Human Rights Watch za Amnesty International hanyuma ku bindi numvise ngo baguma bavuga bya bindi bya bindi byari ibintu erega mu njyana n'agace y'akazi na muntu nta bya bindi bibaho dufate ishyirahamwe ryaravuze mu 2016 bati hariho umuntu naka yanyirujwe yishwe cyangwa yahohotewe mu 2021 bitanze raporo ikavuga ati naka mu 2021 yari yishwe cyangwa yarahohotewe cyangwa yaranyirujwe ntabwo biba bivuze bya bindi kuko raporo yabo urabona ko ifite ikiringo ikorera ko hanyuma ikagenda ivuga ikintu ku kindi icyo twosaba bene aya mashyirahamwe yego dufate ko akora ukundi yo yakora neza bitohoza neza reka turasaba ikintu intambwe imwe bofasha abategetsi b'u Burundi niba bigishe kwishyura ku kintu kimwe kimwe nabajwe n'uko nawe mu kwishyura agira nka leta babigishe kwishyura ku kintu kimwe kimwe Human Rights Watch ivuze iti inosabarutwa nayo nk'amatongo yarahagaritswe mu kwezi kwa 11 2021 arafungwa ku ikomine aratwarwa mu iperereza mu Kayanza mu nyuma mukura mu Kayanza gutwara Bujumbura musanyeri w'amatongo aterefona umuryango ahubwira ko inosabarutwa nayo bojya gutora ikibiga umuryango utazi umuntu wabo ingene yishwe uko byagenze Sarko iyo Sarko rero cyangwa abategetsi bose bavuga bati twagiye kubiraba ibyashyikiye inoso barutwa nayo ntiyapfuye cyane koko yarapfuye urupfu rwiwe rwagenzekwa aho bavuga ngo yarakubitswe yakonje cyangwa yarakubitswe ibyo byo kumvikana bavuze bati Eliya Ngomirakiza umukuru wa CNN muri komine Mukimbuzi umunsi munaka yabirurijwe mu kwezi kw'indwi ku ibarabara rya Bujumbura Gatumba yafashwe abantu babona umusirikare amutwaye ni naka kandi ku gico gihe Eliya ntarasubira kuboneka Sorokone no muri leta bombira bati ibi bintu byavuzwe byerekeye Eliya Ngomirakiza sibyo
reka tuje ku murongo wa telefone gato reka twitabe Marcel gato Marcel uratwumva Marcel
mwaramutseho neza
ego turakomeye umeze gute nawe
nange meze neza ndashimira Imana ndi hano i Kigali mu Rwanda
haravugwa amaki Kigali mu Rwanda
Kigali dufite izuba ryinshi Kigali dufite izuba kabisa ntabwo byoroshye ariko icyo nshaka kuvuga ndabanza gushimira wenda batumirwa bacu uyu munsi muri iki kiganiro cya muri Rwanda cya none usanga ibyegeranyo mpuzamakungu nk'ibi ngibi barabikora mu maraporo basohora hari ibiba ari byo hari ibiba atari byo kubera ko rimwe na rimwe usanga babogamira ku migambwe itavuga rumwe na leta kuko usanga iyo urebye nk'umukuru w'igihugu cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi usanga ryagirizwa ibintu byinshi ariko bakirengagiza ko hari n'icyiza rikora ahangaha ndaguha urugero buriya kuva deni 2015 kugeza ejo bundi aho umuhisi nyakwigendera Nkurunziza agendeye agasigira ubutegetsi Evariste Ndayishimiye muri iriya myaka itanu Burundi iyo urebye ubona bwari bumeze nk'ubwibagiranye urabona imyaka itanu perezida adasohokera igihugu atagira ate none uyu munsi turabona amakungu yongeye kumera nk'afunguye imiryango mu Burundi ariko undi byegeranyo biri kugenda birasohoka ni ukuvuga ngo rero usanga ibyegeranyo bya Human Rights Watch iyo bigiye gusohoka byigiriza nkana cyangwa se bihagarara ku gakanu k'abanyafurika by'umwihariko Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara kubera ko ibihugu byacu bikenye bigendera ku ngingo ebyiri usanga n'abanyepolitika benshi muri Afurika bafite inyota y'ubutegetsi noneho n'ugiye ku butegetsi ntashake kuburekura ibyo ngibyo bigatuma bya byegeranyo bibona aho byuririra none si burayi ntitwumva bapfirayo aho umuntu yihandagaza karasa birabura ariko se wari wumva iyo icyo cyegeranyo cyatunze agatoki Amerika wari icyo cyegeranyo cyatunze agatoki ahanda
Marcel urakoze kuvyumvira bya gusa ako kabazo nubwo hari ikiganiro nigeze gukorana n'ubutwara ivyuvugizi muri Human Rights Watch itwa Kahina Nturia kiri kuri Facebook yacu akabazo nakamubajije isho avuga ati iyo tuvuga ku bihugu bitandukanye ngo hari nandi mahaposa ngabasohoye tuzobatumira nabo ko tugira imana akabari habavuga ikintu n'ikinyarwanda muri ayo mashamwe mubabaze utwo tubazo muba mufise ku mikorere ya Human Rights Watch murumva ko Pacifique na Gerard batobishurira ugira umunsi mwiza ngahe Kigali mu Rwanda.
Ego murakoze namwe muba mahora.
Ego urakoze. Turafite na Innocent kuri di telefone nizere said ni nundi mu Innocent ari umwe wa mbere twakire. Ego Innocent ikaze kuje rya Amerika.
Ego murakoze cyane ndabumva cyane ndiyo nabaye.
Uhirehe ga Innocent.
Jewe gushika umwanya merereye mu riru monge.
Akabazo kawe rero kwatumire twagutumiriye Pacifique n'ahazo afokode hamwe na Gerard Hakizimana muri Fulicon F.
Ego mikiwa to girado sita na ngurira kwanza ku yere ke politiki dukora ibona mu Burundi.
Ariko tugaruka ku vyicegeranyo cha Human Rights Watch. Ishamwe mpuzamakungu mu vyagateka kazina muntu.
Nabwe bikabijanirana kuko iyo yoshira hamwe ribifatira bivanye n'ibiriko birabanye ne mu politike mu Burundi mugiye mu Burundi ata kwitegenda irimo mu banye politike guhariranira ibintu bitandukanye nyene bivanye n'ibyimbiro by'umuntu uwo ari we wese niyo mpamvu dose nkido zishatugwira zigatuma Burundi buca bukotwa nabi kandi n'isyo turisigaje kwarumori ibi umugambwe bibonekana yuko nyine ari umwe nyine mu gihugu utagomba yuko n'indi iri bubeho kaca bituma n'abandi bari mu yindi migambwe rero yagacapukanyiza bigaca bituma Uburundi buguma bukotwa nabi sinzi yuko hoba hariho nk'umuntu wo muri guverinema y'u Burundi wawatumiye kugira aze kubidusigira neza igituma mu Burundi hoba umugambwe umwe tukabagegeza n'uko twese twokogeranije mu gambo umwe kandi bitari bukunde
nta zayiprona na za senere ntizihari ga zayiprona na za senere ntizihari kuvuga ko ari umugambo umwe ga Inose
zirahari ariko ntizikora neza nk'uko yindi kora
akabazo kawe rero kuvya kino cegeranye
bakora nize anniversaire y'iyo myaka itatu mu ntara zitandukanye tukabona babangiye
ikibazo cawe rero canke intereranyo no kuri ibi vyagateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi
icyo mbona sini kibazo sini intererano ariko nuko ahubwo byarenze amiro sinzi uko guverinoma y'u Burundi ikabibona ihaje bujumbura kenshi niho byinshi binabera naho abategetsi benshi bari none irabibona cyangwa ntibibona aho bahari umutumire wo muri mu butegetsi bw'u Burundi muba mwatumiye gushika ubu ngo atwishyure ko nicyo waba bagiye guhindura.
Twagerageje kurondera leta y'u Burundi ntibashimye ku bavuze ko atacu base bavuga kuri kino cegeranyo muri CNDH mu rwi w'igihugu jeje vyagateka kazi na muntu nabo nyene batubwiye ko atamwanya bafise ku nshuro ya mbere babanje kudusigura kwicegeranyo batarakibona ariko ngira ngo akabazo kawe barakumva aho bari turazi ko ibiganiro vyacu bavyumva barabitubwira katari gake ko babibona canke batabibona nitwagira imana tukaronka abavugira leta abari muri leta tuzoheza tubaza kabazo kawe ugira umunsi mwiza ngaho onye muri Rumonge
murakoze cyane namwe.
Yego Gerard Hakizimana rero kino cegeranyo cha Human Rights Watch nico kivuga ku mwaka uheze mwebwe namwe byifashe gute ku bwanyu abahohotewe ababurabujwe abapfungiwe ubusa nta nabakenya mwatohoje ko mu gihugu cyose mu mwaka uheze
murakoze cyane ubwambere muganiye yuko ingaruka ku cegeranyo nagira shimwe bagiye gushinga ibyiyumviro hanyuma ngaruke kandi muri bya nyina kuvuga ngo hari habo usanga batazi iri kubira mu tungu kandi batumye nubwo atangiye bavuga
ntibifite ishingano hano gaba kuri mugenzi wacu Nosa aho yavuga ati byarenze byarehaniro mu bundi bimeze gutya hari umugambi umwe tuzi ko mu bundi hari imigambire ya 3 ibyo turayibona ntifite mikora umugambi wose uhari ubwira ku nyine ukora ukeza gukora wubahirije amategeko no guhamagarwa n'abanyu bawe kubahiriza amategeko
kuri ako kabazo kandi nako rero ko kumenya ku matoza yanyu ngene byifashe ku
rugo kubijyanye n'ikazi mutubagije twebwe mu ishami turongoye barafitura hari ibyo dufasha hari nabo tumaze kubona ko kuri usanga bahohotse cyangwa bahuye n'amazina
y'abagabo ibitigi nibyo twifuza kumenya
leta inyaruka guhana aba babikoze
ibitigi kumenya
ikintu navuga ni singuga amazina mu mwanya mu bwanjye dukora hari byinshi tumaze gufasha
turi ko tuvuga ibitigi iri mufise muri Folicon F byifashe gute Tuko turabumva mbwa harimo induru sinzi ko ari nahantu ngira ngo hari umuyaga nariko mvuga ngo ibitigiri tutavugiye muri rusange byifashe gute kugira ngo tugereranye ntibitigiri byanyu byifashe gute gajera
nako ndavuga nti twebwe mu byo dukora ni kuba ko abahura n'ibyago abahohoterwa cyangwa abarenganywa abo tugashobora kugura mu gihugu mu gihe cyo twaba tuvuga tuti mu matoza dukora hari abo dufasha iyo twamenye no mu cyari kuri tuba kuko ntabwo twari twibanganye mu biganiro mugabo no kugeza twaba dukora atari bike mu gihe no kungabura akazi na muntu kandi ya kabiri cyangwa nk'amatelefoni yaba dusanga bafashwe bigakwiriye amategeko iyo tuyimye kare turafasha aho sino gusa yabo tubaze gufasha kuko turundi ko ntabwo amazina atangira kugira ngo tutange ariko cyo tubonavuze ni intambwe zihari nk'aho twakorera mu gihugu nk'abahamagaye inzego nka bwa siyabona hari abantu bakora aho garanda hari abantu barengeje urugero
reka twakire Arcade kuri ndi murongo wa telefone Arcade ikaze ku juju rya Amerika nsabe gato imbere ko ndakwakira Pacifique na Gerard muhinga bw'ivyuma ko arambwira ko bishoboka ko ari ubushizemo ama écouteur ari nayo mpamvu bishobora kuba biriko birumvikana na nimba ari uduye kutse bamushizemo muvane mu gato mwitabe telefone uko bisanzwe Arcade uratwumva Arcade turi kumwe Arcade ngira ngo baraza gusubira kumurondera mu hinda bw'ivyuma Pacifique nini nahazwe rero kuganyu igikwiye gukorwa n'impande zose kugira ngo ibi byegeranyo byemegwa na bamwe bigahakanwa n'abandi bize bihurizwa ko n'impande zose coba icahe ku gihugu cyo Burundi impande zitandukanye
icambere hari cyaje n'abagize cyiza cyane nifuza ko ariko cyokora iyo bavuze ngo ibintu ngo byabaye byiza ukurusha ko byari bimeze n'icyo cy'ibiharuro ni kibazo gikomeye gifasha kubona ingene ibintu biriko biragenda umuntu avuga ati mu gihe cy'imbere twabonye ibitigiri bingana uko byabagiriwe nabi bahohotewe bishwe cyangwa banyirujwe ati mu kiringo gikurikira byabaye gutya aho niho honyine umuntu ashobora kuvugira ati ndabona ko ibintu biriko birahinduka gusa kindi wacu nko muri Fokode twebwe dukora cyane ku by'abanyiruzwa bakabugwa irengero ryabo dufashe amezi 18 ya nyuma y'ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza twari dufise ibiharuro by'abantu bariko begereza 50 bari babuzwe irengero ryabo dufashe amezi 18 ya mbere y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye dufise ibitigiri by'abantu barenga 80 banyirijwe bakabuga irengero muri icyo gihe rero nta kumuntu aza kuvuga ngo byaraye byiza kandi ibiharuro byo byerekana ibitigiri biguma biduga mu kiganiro gikurikira ngo masara yuko tuko biganiro rero niki duhara bigira mbere n'ibikurikira ubu sire duhamagare twe n'uyu wo muri Folicon yewe ubu niyo twa mu kiganiro ndamurubikira amazina y'abantu twatohoje ko neza dufite banyirijwe n'icyo kiringo mvuze hanyuma mu bikurikira ujye uce mubaza uti mbega bya bintu mwasanze ari byo cyangwa mwasanze arababeshye ni gutyo nibaza ko ubutegetsi bwohindura ibindi bukora kuri bene ibi bibazo bakagenda bishyura ku kintu kimwe kimwe cyose icya kabiri ibi biba nabi kubera iki uku kutumvikana kuri mu Burundi uku kuntu Gerard baba mu gihugu akemerezwa jewe nkaba ntashobora kuba mu gihugu uku kuntu ari indani zitagira uko byingana mu bya politike mu bindi byose hatabonetse umuti w'iki biragoye rwose ko bino bintu by'iguhonyera agati y'akazi na muntu ko bizotera bikira bigahinduka mu gihe igihugu kitemera ubudasa bukwiye mu byumviro naho gerara bavuga ati njyange nuzuye 30 mu gihe mu gihugu umuntu ashobora gusohora icyumviro kidakunzwe akicwa akabuze irengero ikibazo kiracyakomeye cyane ibyo bari byoherezwa no ku rubuga rwa politiki cyane cyane
Pacifique mbega ahagataho ntakirahinduka kuva hapo ikurikira kuva iraporo yabanjirije ino ya Human Rights Watch ino mwaka ntakirahinduka ku ruhande rwa Fokode mu nzira nziza
kubijyanye n'abanyuruzwa ko baba baratera bagabanuka
abanyuruzwa ababorezi gupfa bagira iki byaha byose Human Rights Watch yadondaguye
nekeza byo bigumaho dufate nko kubijyanye n'abanyuruzwa batabuga irengero tuba twemeza ko banyurujwe n'inzego z'igihugu kuva uyu mwaka w'2022 itanguye aho gushika muri uku kwa gatanu turi ko ibitigiri ndabigeranije n'ibyo mu mwaka wa 2021 muri uyu mwanya biri hasi mugabo icyo twabonye bikunda gushika ni uko ibyo bihariye bikunda kuduga guhera mu kwezi kwa gatanu uduga gushyira mu kwa 11 ubu rero amezi akurikira niyo azatwereka ko hari umurindi uteye ugabanuka nuko ibintu byagumye uko twari ko turabibona mu myaka ihenze hari ikindi kintu jerari yatumye avuga ati aya maraporo ntavuga ahantu haba habaye intambwe hari intambwe zito zito kandi n'iyi raporo ya Human Rights Watch irazivuga hariho abantu bahohoteye abantu bagahagarikwa akarorero n'uwitwa umukozi w'iperereza yitwa Gerard Ndayisenga twari tumaze gutanga amaraporo menshi cyane araba akayagirizwa ko ariho yakubise umunywanyi wa CNR Matata Augusta yakuye mu kwezi kw'icumi yarafashwe ari mu mpimba icyo twarekivuze ko cyabaye no muri iyo raporo iragisangamo ariko bakaca berekana abandi benshi bakoze nk'ibyo batigira bakogwako
reka nje ku ruhande kwa Gerard naho Hakizimana namwe ho kugwa iki kugira ngo muri Fokode has muri Folicon F ibivugwa ku Burundi bizohurizwe ko n'impande zose ku mpande zitandukanye hakogwa iki ga Gerard
Jena zako icyo kuba cyoroshye cyo kugwa ni uko ayo mashyirahamwe ari hanze atipozira akorera amaraporo ku mbuga na cyane cyane akora ibyanditswe n'abandi ahubwo ni ukwishyikira cyangwa akabaza amashyirahamwe azwi ariko akorera mu gihugu ahandi ayatira akazi na bobo hama ku ruhande rwa leta nayo ni kubandanya itsimbataza kwigisha abari mu nzego zitandukanye ko agatira akazi na bobo ariko karahara mu Uganda ibacura twebwe icyo dushaka igihugu kimwe Barundi igihugu uko kuvuga uko kuri ntitwemera kandi tukwemeranya n'ishyirahamwe ryose ryokora rifite ibindi kinyuma kinyuma kumbure n'inzuzazaje za politiki ari nacyo tubishyiramo turongoye rirwanjiwe n'akamona mama ni ukuvuga icyo tutabona cyo cy'abavuze bitari byo cyangwa icyo tubivuzeho hama mugenzanya yasabye ko twozosubira guhura twebwe turahari
urakoze Gerard Hakizimana
amaraporo ngo abo bantu siho bari ngo nibishikire ku rubuga babitohoze kuko abazi ko bitanashoboka ko babemerera ko bahaza muri kwa hariho umugwi wawe wari umaze imyaka utohoza leta y'u Burundi abo bantu bagize uwo mugwi iragira persona non grata ni ukuvuga ko batarekuriwe kuba ku butaka bw'u Burundi
ariko ko kuganze kurongo umwanya
bakora amaraporo batari mu gihugu
sigariza akanya ko kubasezera impakanya ndabasezere imbere ko umwanya utujana tuzo nkuko mwabisabye ndabishikiriza abatwara kino gisata hama tuzoraba ico kiganiro ca kabiri uko gitunganywa ariko ndabashimire cyane yaba Pacifique yaba Gerard kwitaba kino kiganiro Pacifique ni nahazwe murongoye mugambi ndondeza mishamu ifokode itemerewe gukora mu Burundi ejo ijwi rya Amerika nibongera kubitura muzotwitabe kugira ngo dusangire ikiya mwakoze kuduhebera kano kanya
Ego
Gerard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Folicon F rikorera mu ntara z'u Burundi zitandukanye namwe byo mwakoze kwitaba kino kiyago ejo twongeye kudodora muzotwitabe nk'uko mwabikoze
turashimira cyane biragotse kwa marutsi
abandi dushimira nimwe bwe ncuti bakunzi mariko mutwumviriza muherereye ku migabane itandukanye ijwi rya Amerika yumvikana ko kuri wezi 3 akaburungurazi bacu vewa akaburungu.com abatwumvirije muri mu Rwanda mwakoze mu Burundi namwe bwe mwakoze cyane mwakoze mwebwe mwari mwatungikiye ubutumwa bwanyu butandukanye kuri Facebook kugira ngo dushobore kubakura abo tutashoboye kwakura muratwihanganira ariko mubandanye kurikira ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye kuri mikro mari kumwe na Joy Diana ni nahazwe nijwe nabateguriye kino kiganiro muri isanga mushaka kongera kumva ku wezi 3 akaburungu radio tuvewa akaburungu.com Dieudonné Cubahiro wakoze nkuko wama yari kufatikanije muhinga bw'ivyuma na ingenieur Diego twe mikwe izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwo byose naho ubutaha.